amakuru na Parfait Mudasigana.
Sangwe kaze nchote namwe bakunzi ba radio Inzamba gatika kawe murano makuru y'ikirundi twabateguriye kuri uyu wa 2020/2021. Jospendo Imana ni watumano majwi abashikira ingingo nkuru nkuru ziyagize. Umupfakazi Krista Kaneza aherutse kugandagurirwa umugabo wiwe Thierry kubw'Imana mu gisagara cha Bujumbura arabandanya guhohoterwa mu buryo bwose kuri uyu wa gatatu akaba yiriwe gusambishwa gushika igihe cy'isaha 3 z'ijoro muri parke nkuru ya Muha itotezwa rikoregwa uyu mupfasoni rikaba ryiyamirizwa n'abatari bake harimo n'umuhari w'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi muravyumva mukanya. Naimo bijanye n'amagara y'abantu amakenga ni menshi mu banyeshure hamwe n'abigisha bo kwishure rya Musinzira mu ntara ya Gitega. Imvo akabari abanyeshure bashika kuri 10 bamaze gutorwa umugera w'ikiza cha corona navyo nyene muravyumva mwidonido. Mu bijanye n'agateka kazi na muntu mu mpera zano makuru dukubitira mu ntara ya Mwaro aho muza kumva ko itotezwa rikoregwa abanywanyi b'umugambwe SNL ribandanya. Kuri uyu wa gatatu hakaba hari umunywanyi yahagaritswe n'ubu mu muryango bakaba batazi irengero ryiwe kaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri web3@ inzamba.org.
Ndasubiye kuramutsa nongera kubifuriza ikaze muri kano kanya inkuru imwimwe ukwayo. Duhere mu bijanye n'amagara y'abantu abanyeshure 10 nibo bari bamaze kumenyekana gushika mu gitondo cyo kuri uyu wa kane ko banduye ikiza cha corona ku ishure ry'akarorero rya Musinzira ryahoze ryitwa Atene. Amakenga akaba ari menshi haba mu banyeshure n'abigisha mu gihe babona ko ubuyobozi busa nk'ubufata minene gw'icyo kibazo kuko atangingo babona ziriko zirafatwa. Ubuyobozi bw'iryo shure buvuga ko icihuta ari ukuvura abafashwe bamwe mu baganga bakabona ko mu gihe nk'iki haba hakwiye ko haba ibipimo ku banyeshure kugira abagwaye bashigwe ukwabo ntibabandanye banduza abandi. Reverenye bazikamwe mwidonito.
Abanyeshure 10 batowe inyuma y'ibipimo byakozwe ku banyeshure bo mu gisata cy'ubuhinga bita science. Ivyo bikaba byabaye inyuma yaho hari umunyeshure yagiye kwipimisha agasanga yaranduye umugera wa corona. Amakuru atangwa na bamwe mu banyeshure nuko muri iki gihe hari ukwinuba iryo shure ryabonetsemwo abo banyeshure. Abigisha bakabona ko hari hakwiye gufatwa ingingo zihuta zotuma ico kiza kitabandanya gukwirakwira muri iryo shure. Eka n'abandi banyeshure batarapimwa barafise ubwoba kuko babona ko bari bakwiye gupimwa kugira umwe wese amenye ko yanduye canke akomeye. Ayo makenga ngo arumvikana kuko ingwara nk'iyo yandukira hari hakwiye ingingo ziha icizere abarezi n'abanyeshure mu gupima abandi banyeshure basangira ibikoresho n'ibifungurwa kugira abanduye babashira habonye ne mu kurinda ko abatarandura bandura. Bivugwa na muganga Cyril Ntawumpagaze.
Aho bishitse ugasanga umwana uyu canke bangahe bamaze kwandura, inyifato nziza nuko abo bana beza bakabigizayo bakabakura hamwe n'abandi kugira ngo bakumire. Hanyuma iki nacyo nuko baheza bagapima abana basangiye ishure canke basangiye uburaro muri dortoire kugira ngo bakinge kare abatandukanye abakomeye n'abatarandura kuko mradi yuko araho ibifite ibimenyetso hari n'abandi cyangwa bafise mbwata myeso afise bakabandanye bakwiragiza iyo ngwara mu gihe atacoko kwa kirusi.
Aba banyeshure 10 bose bakaba batowe mu ishuri rimwe rya science kuri 30 baryigamwo. Ishuri ryose rikaba ryiga ko abanyeshure barenga gato 290. Ubuyobozi bw'ishure bwo buvuga ko buriko buragerageza kugira buvuze abafashwe kandi nabwo buriko buragerageza kugira bufate ingingo zo gukinga ko ico kiza kirandagata. Ishure ry'akarero rya Musinzira rikaba ribuzwemo ico kiza inyuma y'amashure y'iseminari ntoya ya Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura, ishure shingiro rya Ruziba ya mbere risemwaro hamwe namwe mu mashure yo mu ntara ya Makamba.
Reverenye bazikamwe n'abashoferi baca ku mupaka wa Kobero ntiborohewe na gato bidoga ko igikorwa cyo gupima ikiza corona kigenda nabi cyane babona ko ataho bitaniye n'imfungwa kandi atangwara abatowe. Basaba abajejwe amagara y'abantu aho imuyinga gufata ingingo zitomoye zitadindiza akazi kabo. Ni inkuru dushikirizwa na Desire Hatumwimana.
Pedimodokari zinjiza ibidandazwa baciye ku mupaka w'Ikobero bari dogera abajejwe amagara y'abantu bakora igikorwa cyo gupima umugera wa coronavirus aho kumupaka ko bafatwa nabi mu gihe baba bariko barapimwa uwo mugera aho batowe uwo mugera ngo baca bugaranirwa ahikobero aho kujanwa mu kibanza cyagenewe kuvurirwamo abagwaye bafise umugera wa COVID-19 nkuko bamwe muri aba bashoferi bavyigana radio Inzamba abanyongizo modokari bagatanga karorero ku byashikiye ku munsi wa kane bagenzi babo batanu harimo wa Tanzania batatu n'abarundi babiri aho biriwe bugaranywe kuva mu gatondo gushika ijoro gitere batarashikanwa aho bategerezwa kuvurirwa nkuko aya makuru avyemeza abashoferi bagasaba jejwe amagara y'abantu mu ntara ya Muyinga gufata ingingo zitomoye kandi zorohereza abatwara ibidandazwa ngo ntibafatwe nk'abafungwa maze basanze agwaye nawe atwagwe vuba na vuba ahategerezwa kuvurirwa atarinze kurindirizwa amasaha indiri.
Desire Hatungimana nawe ndakumenyeshe ko ibitigiri vy'abahitanwa n'ikiza cha COVID-19 biciyongera ku rugero ruteye ubwoba muri Afrika kuko bimaze kurenga ibiharugwa ku isi yose bishikirizwa n'ikigo kijeje kugwanya ingwara muri Afrika le Centre Africain de Contrôle des Maladies mu rurimi rw'Igifaransa. Ico kigo kigasaba ko ibihugu vya Afrika byoronswa umwuka oxygene mu rurimi rw'Igifaransa ufasha abagwayi guhema kuko vyibonekeza ko mu misi za ibitigiri bishobora kuba umurengera. Audacity nimbona mwidorido
uko bishikirizwa na John Nkengasong arongoye ikigo Africa CDC le centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine igiteye impungenge nibitigiri byabitaba imana biguma biduga ku rugero rudasanzwe kuko muri kino gihe biharurwa ku bice 2 n'uduce 5 kwijana mu gihe ku isi yose haharurwa ibice 2 n'uduce 2 kwijana. Uwo mutegetsi abona ko ico kiza cafashe iyindi ntumbero agereranije n'icyambere aho ico gihe muri Afrika ibitigiri byerekana ko abitaba imana bari munsi yabitaba imana ufatiye ku mugabane w'isi yose. Ibihugu biza imbere y'ibindi gusumba ibindi ni Sudani ifisha ku rugero rwa 6 n'ibice 2 kwijana, Misiri gifisha 5 n'ibice 5 kwijana, hamwe na Liberia hapfa 4 n'ibice 4 kwijana. Ikindi gitere makenga ikigo Africa CDC ni gwirana n'abanduye byibonekeje mu kwezi kwa 12 guheze, abanduye biyongereye ku bice 14 kwijana kundwi kundwi muri Afrika. Iryo gwirana rikazotuma ibihugu bimwe bimwe bya Afrika bidashobora kwakira abagwayi kuko ibitaro bizorengerwa. Nico gituma uyo arongoye ikigo Africa CDC asaba ashimitse ku bihugu bya Afrika byoronswa kubwinshi umwuka bita oxygene mu rurimi rw'Igifaransa kugira ngo bagarukire kubamaze kugwara. Atanga karorero ku gihugu cya Nigeria kimaze kumenyesha ko ibitaro byarengewe aho bisigaye bicagura abavurwa n'abatavurwa. Ibiharuro bikerekana ko muri Afrika imiliyoni 3 bamaze kwandura umugera wa coronavirus, ibihumbi 82 bamaze kwitaba imana, nayo ku isi yose abamaze kwandura ni miliyoni 98, imiliyoni 2 bakaba bamaze kwitaba imana.
Harakoze na mugenzi wacu Odas nimbona muri ko mukurikira amakuru kuri Radio Nzamba gatika kawe mukanya tuja muijanye na gatika kazi na muntu.
Icyo mwomenya kudufuka munwa two kwikingira coronavirus. Utwo dufuka munwa turubwoko butandukanye. Haragafuka munwa bakunda gukoresha mu buvuzi. Ako gafuka munwa gakingira ubukambaye n'abamwegereye kwandura coronavirus ciye mu mate ataragurika. Haragafuka munwa kabonerana n'ikirahuri. Ako gafuka munwa kagenewe gukingira coronavirus abantu bagendana ubumuga bwo kutavuga no kutumva nabo bavugana kugira ngo imvugo bakoresha ziborohere gutahura. Hari n'agapfuka munwa gashonwa mu gitambara. Ako gapfuka munwa ntigakingira coronavirus ukambaye, ahubwo gakingira abamwegereye. Kubera yuko ari ubwoko bwinshi bw'utwo dupfuka munwa dushonwe mu dutambara, no kwirinda udukozwe mu dutambara tubonerana cyangwa dutubaguye. Ukirinda no gukoresha ibitagenewe nk'impapuro, uduplastike, ibibabi, imitoto n'ibindi.
Ako nakamo kahajye inzamba agateka kawe.
Ifadikanije na Internet News ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi.
Umupfakazi Krista Kaneza umutambukanyi w'umuhisi Thierry Kubwimana yarayarengukijwe kuburana muri parke nkuru ya Muhamwisagara cha Bujumbura. iburanishwa ryashikanye isaha zitatu z'ijoro zirenga nkuko amakuru dukura muri parike avyemeza mu muhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi inamahoro bakaba biyamiriza iryo pfungwa ryuzuyemo iho nyangwa ry'amategeko yubahiriza agateka kakirimwa muntu idonido na Belagro ya Kinore.
Amakuru dukura muri bamwe mu begereye umuryango w'umuhisi Thierry Kubwimana avyemeza Christa Kaneza umutambukanyi w'umuhisi Thierry Kubwimana yahagaritswe kuwa 20 nzero uku kwezi yagirizwa kuba yoba yaragize uruhara mu igandagurwa ry'umugabo wiwe ariwe Thierry Kubwimana. Kuri uyu wa kane umufasoni Christa Kaneza yararengukijwe uri muri parke ya Muha akaba yashikanywe igihe c'isaha 8 n'igice z'umuhingamo. Umfasoni akaba yumvirijwe kuva igihe c'isaha 12 n'igice gushika igihe c'isaha 3 z'ijoro. Ayo makuru nyene akemeza ko umwe mu byagirije ibi bya Krista yitwa Emmanuel Niyongabo yanse kwagiriza uwo mukenyezi ko yagize uruhara mu kwica umugabo we Thierry Kubwimana. Mu muhari inamahoro w'abakenyezi n'abigeme baranira amahoro n'umutekano mu Burundi bakabona ko ifungwa giwe riteye kubiri n'amategeko kandi rimwe igifungo cinshi nkuko tubibwirwa n'umwe muri bo asanzwe ahurikiye muri uwo muhari.
Uwo mukenyezi yarahohotewe cyane kandi iryo hohoterwa rica rifata n'ikibondo ciwe gifise amezi abiri gusa. Mwibuke ko n'uwo mukenyezi atarashikana imyaka 20 uretse ko ivyo yagirizwa bigoye gutegera. Amategeko avuga yuko atamukenyezi yonse umwana ari munsi y'amezi 6 ashobora gufungwa. Mu gihe atabangamiye umutekano canke ngo abe intambanyi ku matohoza ariko araba. Ikindi giteye amakenga no kugene igipolisi cihuta kumwita umwicanyi ataburenganzira kibufutiye kuko ubucamanza nibwo bufise ubwo burenganzira bwishimikije amategeko ukorerako. Ivyo rero bigasa no kubwira ubucamanza ingene bwokora subwa mbere ivyo biba arico gituma twosaba igipolisi c'u Burundi kwikubita gashi. Ubucamanza nabwo ntibukorere kugitsure. Ico twaturamenyesheje nuko iryo fungwa rya Krista riteye agahinda ni inkota icumiswe mu ruguma kandi tubonamwo igifungo cinshi.
Mukamenya ko Thierry Kubwimana yagandaguwe mu ijoro rya 24 rishira rya 25 mu nyonyo agandagurwa n'abantu bamusanze mu nzu aho yaba muri Gasekebuye.
Amashirahamwe adaharanira rero inyungu za politike yasohoye urwandiko kuri uyu wa gatanu aho yamiriza ingendo y'igipolisi aho gisigaye gishaka kwigenza nk'inzego z'ubutungane muri Antunga. Ayo mashirahamwe ariyamiriza iyo ngendo yo gushaka kuyovya ubutungane bishikirizwa na Diodone bashirahishize arongoye ikavibe aho basaba ko umufasoni Kaneza Krista yorekugwa agakurikiranwa yidegembya. Umviriza Diodone bashirahishize.
Yero ni bintu biteye kubiri no byigenge bw'ucamanza ni bintu biteye kubiri nibwirizwa nshingiro ry'u Burundi mu ngingo yayo ya 40 abavuga ko umuntu aguma ari umwere gushika habonetse urubanza rubaye ntabanduka bikanerekana yuko igipolisi muri izo manza kiba kiriko kiratohozamwo kitabikora atawugihengamiye ahubwo kiba gifisemo inyungu runaka arabo bakumbure gishobora kuba kiriko kirakingira ikibaba canke ari abantu kigomba kugirira nabi. Nta nzego rero z'igihugu zari zikwiye kugirira nabi abanyagihugu kanaka kubera imvu iyi canke iriya. Nico gituma rero twasaba yuko uwo mupfasoni yafashwe akaja kwerekanwa nkuko yakoze ivyaha umufasoni yonsa umufasoni akiri mu kigandaro bomurekura ivyo bamukurikirana ko bakamukurikirana yidegembya kuko ntahari kwaraja n'umuntu azwi afise urugo afise ahabarizwa. Turi twasaba rero ko arekugwa co kimwe n'iyo miryango yo muri Zaburambi muri province ya Rumonge aho abantu bafatwa umwana umupfasoni bakamufata bati mutazanye serugo ntibishoboka cane cane ku buhoho hariho n'umuntu bafashe bakatangura kumwerekana ari muzima hahera umwanya bakavuga yuko bahejeje kumwica. Iyo ngendo y'igipolisi rero igayitse niyo yatumye dusohora urwo rwandiko kugira ngo twiyamirize iyo ngendo duhamagare n'abarundi bakurikiranire hafi bose ibintu ingene biriko biratera imbere mu gihugu cyabo.
Tukiri mwijanye na gateka kazi na muntu mu gusozera no makuru itotezwa rikoregwa abanywanyi w'umugambwe SNL irabandanya mu gihugu hari umunywanyi w'uwo mugambwe yahagaritswe kuri uyu wa gatatu muri komine Rusaka mu ntara ya Mwaro mu muryango wiwe bakaba bavuga ko batazi ico ahogwa kandi batazi ahapfungiwe naye mu mugambwe SNL mu ntara ya Mwaro bagasaba ko boreka gutotezwa kuko bahogwa ivyumviro vyabo vya politike idonido na Belancire nini nahatswe
Hari mu gatondo ko kuri uwa gatatu aho abajyango n'abanyi bamushira kure Dieudonné bavyuka bagasanga urugo gwiwe rurugarijwe n'abapolisi benshi amakuru atangwa n'ababanyi ku mutumba Nyamurenge muri komine Rusaka intara ya Mwaro avuga ko abo bapolisi bari kumwe n'ugwaruka gw'imbonera kure kumugambwe CNDD FDD uwo Dieudonné mushira kure yaciye afatwa muri ako gaturuturu aca twagwa n'imodokari y'urongoye umugambwe Mwesendede FTD muntara ya Mwaro modokari yateye igana kumugwa mukuru w'intara amakuru atangwa na bamwe mu gipolisi amenyesha ko Dieudonné Mushirakure yafunzwe amasaha make kugasho k'ipolisi ka komine Rusaka kari ahitwa Imakamba munyuma yuritswe modokari yiperereza yo muntara ya Mwaro mugiye bariko barababaza iyo yajanywe aho umujyango wiwe ntibigeze bahabwa inyishu itomo amakuru ava mu muryango wa Mushirakure Dieudonné amenyesha ko batigeze bamenya ico yafatiwe bafise ubwoba ko ashobora kwicwa mu mugambwe SNL mu ntara ya Mwaro baremeza ifatwa ry'umunywanyi w'umugambwe wabo babona ko ari agatotezo kabandanya gakoregwa batavugwa rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi amakuru ava aho imwaro cane cane mu gipolisi amenyesha ko Dieudonné Mushirakure yoba yara amaze gushikanwa mu busho bwigendereza mu gisagara ca Bujumbura umuryango wiwe usaba ko yorekugwa
harakoze Belancire nini nahazwe ni no kuri no nkuru yiwe duciye dusozera ko ano makuru twari twabateguriye nkengurukire mwebwe mwese mwayakurikiye nkengurukire bagenzanje bakoze ibishoboka byose bamfashije kuyegeranya yakoze uwari mu ngabizuma Jospin Uwimana mugire weekend nziza kandi muwandanye kwikingira ikiza corona